radio y'ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri 19.22. Dore ngingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatatu mu gitondo, abaturage bateye inkambi nini ya MONUSCO irahitwa mu Bambiro mu birometero 25 uvuye mu mujyi wa Goma. Abantu batanu nibo bamaze kugwa muri migaragaro byo kuba yatangira mu ntangiriro z'icyo cyumweru. Ikigo gisanzwe gikora imiti n'inkingo cyo mu Bwongereza AstraZeneca kimaze gutangiza ubufatanye n'u Rwanda.
Harimo ibintu bigera kuri bitatu by'ingenzi. Cya mbere ni ugukora ku bukangurambaga, nk'uko mubizi izi ndwara hari igihe umuntu ashobora kuyigira tarabizi. Icya kabiri hari ukwegereza serivisi Abanyarwanda.
Dr. Robert Tuyishime, umuyobozi ushinzwe kurwanya no gukumira indwara mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Leta y'u Burundi iravuga ko nta basirikare b'igihugu bari ku butaka bwa Congo kurwanya imitwe nyishyamba z'Abarundi ziri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezwaho na Diane Ninahazwe afatanije na Geoffrey Mutagoma. Diane, amakuru tuyahere muri Burkina Faso, aho Blaise Compaoré wigeze kuyobora icyo gihugu yasabye imbabazi umuryango wahoze ari president Thomas Sankara wishwe mu mwaka w'1987.
Ubutumwa bwa Blaise Compaoré ku muryango w'umuhisi Thomas Sankara no ku banyagihugu ba Burkina Faso bugira buti: ndasavye imbabazi abanyagihugu ba Burkina Faso ku mabi nakoze ndi ku butegetsi, by'umwihariko savye Kigongwe, umuryango wa mwene wacu akaba n'umugenzi wanje Thomas Sankara. Ndemanga kandi ndicuza n'umutima wanje wose imibabaro n'amakuba nateye abatandukanye ku myaka yose namaze ku butegetsi. Ndasavye Kigongwe imiryango y'abazize bimwe mu bikorwa vyanje. Ubu butumwa bwa Blaise Compaoré bwasomwe n'umuvugizi wa leta ya Burkina Faso, Lionel Bilgo. Blaise Compaoré w'imyaka 71 yafashe ubutegetsi bwa Burkina Faso mu 1987, inyuma ya kudeta yakorewe Thomas Sankara yaramutswa igihugu ico gihe. Mu kwezi kwa kane uno mwaka, Blaise Compaoré yakatiwe umunyororo w'ubuzima bwose mu rubanza rwabaye yanse kujamwo, yagirizwa kuba yaragize uruhara mu igandagurwa rya nyakwigendera Thomas Sankara. Ubutegetsi Blaise Compaoré yafashe mu 1987 yabuvanywe ko n'imyerekano y'abanyagihugu mu 2014. Kuva ico gihe akaba yaciye aja kuba muri Cote d'Ivoire. Mu kwezi kw'indwi uno mwaka ariko, Compaoré yarasimbiye gato muri Burkina Faso ku butumire bwa Lieutenant Colonel Paul Henri Sandago Damiba atwara Burkina Faso vy'imfata kibanza. Yari yamutumiye avuga ko yoza bagatangura inzira yo kunwanisha abanyagihugu. Ico gihe Blaise Compaoré yashimiye abamutumiye, yongera ahamagarira abanyagihugu gufatana mu nda, kwihanganiranirana no kubabarirana. Abaharanira gateka kazi na muntu na bamwe mu banyepolitiki baniguye urugendo rwiwe, bumvikanisha ko kuba yaje muri Burkina Faso akidegemvya atabutungane muri urwara bitanga ishusho y'ukudahana kutari kubwirijwe kubwabo kwitiranywa n'ukunywana.
Muri Ukraine, igisirikare cyatangaje kuri uyu wa kabiri ko ibisasu bya rutura byo mu bwoko bwa misile byarashwe n'Uburusiya ahantu hatandukanye ku nkengero z'inyanja y'umukara. Geoffrey Mutagoma.
Ibi bisasu byarashwe hashize umunsi umwe Uburusiya burashe ku cyambu cya Odessa, cyateye ikibazo ku byerekeye amasezerano arebana n'isubukurwa ry'ibikorwa ku byambu bya Ukraine byo kohereza ibiribwa mu mahanga. Minisiteri y'ingabo mu Bwongereza kuri wa kabiri yatangaje ko ingabo z'Uburusiya zishobora kuba zibona ibisasu bya misile biraswa ku bwato bihangayikishije kandi bishobora kubukoma imbere mu kugerageza kwigarurira Odessa bukoresheje ingabo zabwo zirwanira mu mazi zifite ibirindiro mu nyanja y'umukara. Iyo ministeri yatangaje ko kubera iyo mpamvu Uburusiya buzakomeza ibikorwa byo kugerageza gushegesha ubushobozi bwa Ukraine bwo kurasa amato y'intambara, ariko yongeraho ko uburyo Uburusiya bukoresha mu kurasa ibi bisasu bushobora kubangamirwa n'igenamigambi ridahwitse, imiyoborere y'igisirikare cyabwo n'amakuru atangwa n'ubutasi. Umuryango w'abibumbye wari watangaje kuri uyu wa mbere ko Ukraine yagombaga gusubukura ibikorwa byo kohereza ibinyampeke mu mahanga. Ukraine nayo yari yavuze ko nyuma y'amasezerano yasinyanye n'Uburusiya ku wa gatanu yagombaga gusubukura igikorwa cyo kohereza ibiribwa mu mahanga. Minisitiri w'ibikorwa remezo muri Ukraine Oleksandr Kubrakov yavuze ko bigomba gutangira ejo kuwa gatatu. Uburusiya bwo buratangaza ko ibisasu burimo kurasa muri Ukraine nta hantu na hamwe bibangamye ayo masezerano. Umuvugizi wa Presidansi y'Uburusiya Dmitri Peskov yatangaje ko butarasa ku bikorwa remezo by'icyambu cya Odessa gikoreshwa mu kohereza ibiribwa hanze. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yemeza ko amasezerano y'Uburusiya bwasinyanye na Ukraine atababuza gukomeza gusenya ibikorwa remezo by'igisirikare no kurasa ibirindiro by'ingabo za Ukraine.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump wahoze ari perezida wa Amerika yagarutse i Washington bwo bwa mbere yarahageze kuva yava ku butegetsi. Diane nini na hazwe.
Donald Trump azomara iminsi ibiri a Washington DC ashikiriza amajambo atandukanye ya politiki mu nama yateguwe n'ikigo citiriwe icivugo ciwe America First, gisigura mu kirundi ngo Amerika imbere ya vyose. Iterokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP, ijwi rya Amerika rikesha ino nkuru, ryatangaje ko ikigo America First coba kiriko kirakorera ku migambi itandukanye itegurira Trump kwitoreza manda ya kabiri. AP ibandanya ivuga ko abahanuzi ba Trump bamusavye bashimitse kumara umwanya munini avuga imigambi yiwe ya kazoza hagutse bakumatora yo mu 2020 yakomeje kuvuga ko yagenze nabi. Ikigo America First kigizwe n'inshuti magara za Trump zirimo abahoze muri leta yiwe n'abandi bashegikiye imyumvire yiwe. Kibonwa nk'ikigo kigizwe n'abo yoshira mu mabanga atandukanye ari nka hamwe yoramuka asubiye kuramutswa Amerika. Brooke Lawrence atwaye ico kigo yavuze ko atankeka amajambo ya Donald Trump aza kuba ari amajambo yavuze ko ari inkora mutima ari n'inyigisho nyinshi. Agira ati, ni nk'amajambo aba president wa Amerika bashikiriza abanyagihugu ba Amerika n'amakungu uko umwaka utashe. Kuva Donald Trump ava ku butegetsi mu 2021 n'ubwa mbere agarutse Washington DC ku murwa mukuru wa Amerika.
Murakoze Diane nini na hazwe na Geoffrey Mutagoma kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri y3 akadomo radio yacu vw.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni vw radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo abavuga ku bigaragambya bakanasahura ibigo by'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO irakomeje. Kuri uyu wa gatatu mu gitondo abaturage bateye inkambi nini ya MONUSCO irahitwa Mubambiro, ni mu birometero hafi 25 uvuye mu mujyi wa Goma. Abantu batanu nibo bamaze kumenyekana ko baguye muri iyo myigaragambyo. Diane nini na hazwe.
Abaharanira gateka kazi na muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo remeza ko ibiharuro vyifata kibanza bafise byerekana ko abakomerekeye mu myerekano yo kwiyamiriza ingabo za MONUSCO mbere barenga 10. Uno musi amwe mu mabarabara yo mu gisagara ca Goma yaracugaye. Ibisasu bitera ubwoba abiyerekanye byumvikanye hatandukanye harimo ahitwa Kalisimbi habitswe ibikoresho vya MONUSCO. Ikibanza cari kikirimwo abiyerekana basaba ko MONUSCO ikinjura. Abiyerekana bagiriza hanini MONUSCO kunanirwa gutuza umurwi w'abagwanyi wa M23 no gutora umuti urama umutekano muke umaze igihe muri Congo.
Bye bye MONUSCO, c'est la campagne qui consiste.
Kakule Bin Sankara umwe mu bateguye imyerekano kuri mikozi y'ijuri Amerika igoma aha muri make agira ati, urugamba rwacu twarutaziriye bye bye MONUSCO, niyo abasirikare ba MONUSCO banana bakanka gutaha harindi mikenyero myinshi tuzofata.
Aujourd'hui ce n'est que le début du commencement, il y aura mille actions qui vont poursuivre à ce terme partout.
Kumusi wa mbere abiyerekanye barinjiye ahakorera MONUSCO basahura n'ibikoresho vyabo basirikare ba ONU bari kugarukana mahoro muri Congo. MONUSCO yateye ivyatsi uko kwerekana ikwita igitero c'abasahuzi. Bamwe mu haranira gateka kazi na muntu n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta muri Congo barashigikiye ko abanyagihugu bo kwerekana basaba MONUSCO ko ibaviraho, ariko bagasanga hari umurongo batari bakwiye kurenga.
Nous demandons tout simplement à la MONUSCO, bien sûr, de partir, mais aussi à la population d'être patient.
Christian Kabemba, umwe manye politique igoma, ahamuye makagira ati, niko turasaba ko MONUSCO ikinjura. Ariko ku rundi ruhande turasaba dushimitse abanyagihugu kwihangana no kudasenyura inyubako za MONUSCO. Ni ngombwa ko MONUSCO igenda. Imyaka 22 imaze muri Congo ntacu yamaze. Birumvikana rero ko ingabo za MONUSCO zibwirizwa kutuvira ku butaka.
22 ans de son existence sur notre sol, c'est un échec et donc c'est imminent que la MONUSCO puisse quitter notre territoire.
Mu bandi bamaze gusaba ko MONUSCO yotekera utwayo ikava muri Congo harimo Modeste Bahati Lukwebo atwara inama nkenguzamateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu kwezi kw'indwi agendera ibisagara vya Bukavu na Goma, uwo mutegetsi yavuze ko abasirikare ba ONU babwirizwa gutaha, gutyo agira ko yumvikanisha ko igihugu cikwije kizokingira umutekano wacu kikabumbatira amahoro n'ubwigenge vyacu. Hagataho ibicije ku rubuga rwawe rwa Twitter, ambasade ya Amerika muri Congo yateye ivyatsi ingendo yabiyerekanye, yemeza ko bateye ibiro vya MONUSCO igoma, yongera isaba leta ya Congo kubahana vy'akarorero. MONUSCO ahatukibutsa ko imaze imyaka irenga 20 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. ONU ikemeza ko abakozi bayo barimo abasirikare n'abasivile bari ku butaka bwa Congo muri MONUSCO barenga 34. Kumwaka kumwaka MONUSCO ikabihabwa amafaranga arenga umuriyaridi w'amadolari wo gukoresha mu bikorwa byo kubungabunga umutekano no kugarukana amahoro muri Congo.
Urakoze Diane. Ni nahazwe leta y'u Burundi iravuga ko nta basirikare b'igihugu bari ku butaka bwa Congo kurwanya imitwe y'inyeshyamba z'abarundi ziri mu ntara ya Kivu y'amajyepfo. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Kuri wa kabiri umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwita abahoza ku rugamba mu Burundi yashikije z'ubushikiranganje arongoye bwaranguye hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatandatu uyu mwaka. Alain Trebert Mutabazi yishimiye kubona igisirikare cy'u Burundi cyaterereye mu bikorwa byo kubungabunga ibidukikije, ukubikingira, gukomeza umubano mwiza n'abanyagihugu bukijeje gukingira ku butaka bw'u Burundi no gukingira imbibe z'igihugu hatibagiwe ibikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bya Somalia na Centrafrica, iruhande yo guha imfashanyo z'imiti n'ibifungurwa abanyagihugu bakenye kurusha abandi muri ibyo bihugu. Ayeje kwerekana ibyushikiranganje bwiba bwaranguye mu mezi atatu aheze. Mutabazi atwara ubushikiranganje bwo kwivuna abansi yishyuye ku bibazo by'amenyeshamakuru. Icyaje bwa mbere ni cyerekeye abasirikare b'Abarundi bavugwa ko bari ku butaka bwa Congo kuva mu mpera z'umwaka uheze baruye kurwanya imirwi y'inyeshyamba y'Abarundi iri mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Congo. Iyo mirwi yayibuze mugabo yemeza ko atanga abatu igihugu zarungitswe kuyirwanya.
Nuko atabasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari mu gihugu cya Congo, kuko abasirikare b'u Burundi mu kuja mu bindi bihugu bagenda hisunzwe amasezerano abashobora kuba bitiranya ibi na biriya bafise impamvu yabo. Icyo tuzi gusa ni uko muri kariya karere hasanzwe hariyo imigwi iterabwoba ya rede tabara na FNL yazabazemo.
Ariko bamwe mu bavyeyi babuze abana nk'uyu yaganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ababo baguye muri Congo bari mu bikorwa byo gukurikirana abarwanyi ba rede tabara muhari w'abarwanyi ufatwa na leta ya Burundi nk'uko iterabwoba. Uwo mutama twashimye guhindura amajwi yiwe kubera umutekano wiwe.
Na kamara marahu abantu hamwe uwo muhungu wanyu arakizura n'abandi ariko yumvise ngo amutwara ngo bagiye mu nama. Imbere yaho hahita iminsi 2-3 umva agakuru ati ngo baracaca muri Congo hari abantu bariko baracagukana muri Congo baza kurwana ngo baze kumvikana ngo abumuyobozi itabara. Rero hagize ko cyagize ingabo 3 umwana wanjye yaje aridende yageze agikomera ashobora amurashimira nyuma y'iminsi 2 yarapfuye. Namwihamishije jenye cyamuhabwa n'agasoko kiziya kizagerageza kose imisiganga urumva n'akantu kabisa.
Reka n'uyu musirikare yatashimye ko umwidondoro w'umenyekana yavuganye n'ijwi rya Amerika ari mu karuhuko yemeje ko yahora mu misozi miremire ihanamiye Uvira muri Kivu y'amajepfo kurwanya rwetabara.
Basanze bazanye n'amashitingi ahubwo batujabukanamo abazi koga baruga atazi koga nabo bakabajabura n'amashitingi kujyana n'abamayimayi nyine baratudogana babaye ubwa mbere nanjye buzima bw'igihugu cya Congo ahantu nakunda gukorera gusa ni mu kibira no mu micungararo ya rukuko ngo oye narakoreye cyane ntabwo je nari bwigere njya gukuruza mu ngende muri Kongo ni misozi gusa imisozi ni myinshi bakongo manye bamwe bamwe barahabutse baragira ubwoba bariruka bamaze gutobana n'amashagoshi baragize ubwoba bari baremuka bamwe bamwe bajya gusega indaro
ibishyirizwano y'umugabo yemeza ko yabuze umwana hamwe n'umusirikare bishimangirwa na Bernard Kadogotondo umukuru w'amashyirahamwe yigenga mu kiyaca Rusizi anuganuga ko hoba harakozwe amasezerano rwihishwa hagati y'ibisirikare bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC na FDNB y'u Burundi uko niko yabyiganije ujya Amerika mu biganiro cihari
Congo sisi navyowaza kuna kuwa mkataba kati ya majeshi ya
Burundi tugatumvira ko ari amasezerano hagati y'ibisirikare cy'u Burundi n'icya Congo kuko iyo bingiye ntibashaka ko aya makuru ashyirwa habona nico gituma iyo bavuga bahakana ko atagisoda cy'u Burundi kiri muri Congo ariko uvuye kwibara abantu imbere ya gatanu rya Congo riva Bukavu kugera Uvira ujyanye rino barabara aho icya hose ukerekeza mu misozi usanga hari ubuzabwanyi bw'abarundi n'abanyarwanda imirwi itandukanye za mayimayi nibo bica bagakiza muri ako gace igisirikare cy'igihugu kigabi barabara gusa ariko inaongoza nyamagurupe na kigoma na bijombo n'ahandi hose hiyo mitumba mu duce twizeziwe n'abagizi ba nabi na mayimayi na FNL hamwe rero n'abasirikare b'abarundi kuko nabo barahuze ibirindiro byabo n'ukuri ubundi ntibwohakana kuko abantu babonetse ku murango riva rinjira byaranatangaje abanyagihugu cyane ariko abantu bamaze gupfuka umunwa n'ukuri nta kinyoma kinini na gato naho ubundi buhakana ko atangabo zabwo ziri ku butaka bw'umubanyi wabo wo mu burengero bwemeza ko imyiteguro igeze kure kuko yazoje mu nteko za EAC ziherutse kwemezwa n'ako bihugu by'akarere Nairobi muri Kenya
imyiteguro y'abasirikare bazoje gufasha mu gihugu cya Congo mu rwego rw'akarere ibice bishyika 90% baramaze kwitegura
atari nzego kugaruka ku biharuro by'abasirikare b'abarundi bishwe hamwe n'abakomeretse cyangwa abagizwe inyagano mu gitero cy'intagondwa za Al-Shabab mu kwezi kwa gatanu guheze cyakozwe kuri kimwe mu birindiro by'abarundi bikomeye muri Somalia umushikiranganji mutabazi ajeje kwivuna abansi yavuze ko ubu ibintu byasubiye mu buryo eroje wurika neza ijwi rya Amerika
Washington ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikigo gisanzwe gikora imiti n'inkingo cyo mu Bwongereza AstraZeneca kimaze gutangiza ubufatanye n'u Rwanda ubufatanye bugamije guteza imbere ubuvuzi bw'indwara y'umuvuduko w'amaraso inkuru irambuye asumutakaboyi
Uyu muhango wabaye kuri wa kabiri wabereye mu bitaro by'akarere ka Nyarugenge wahujwe n'igikorwa cyo gupima abaturage indwara ya diabete n'umuvuduko w'amaraso Madamu Ashling Marvan umuyobozi wungirije wa AstraZeneca yavuze ko iyi gahunda izamara imyaka ibiri AstraZeneca iri muri bimwe mu bigo byakoze urukingo rwa virusi ya corona rubikwiza hirya no hino ku isi ndetse n'u Rwanda rwakiriye izi nkingo Marvani avuga ko iyi gahunda izafasha Leta y'u Rwanda gukora ubukangurambaga igira ku baturage bo hasi bagasobanurirwa ububi bw'iyi ndwara ubufatanye bwa AstraZeneca na Leta y'u Rwanda buzanagendana no guhugura abaganga ndetse n'abajyanama b'ubuzima uyu muyobozi wungirije wa AstraZeneca yumvikanishije ko iyi gahunda izafasha abajyanama b'ubuzima kwegera abaturage babafasha kumenya iby'iyi ndwara ndetse no kubapima ikigo AstraZeneca gitangaza ko kizatanga imiti ku giciro gito cyakorohera umuturage nta mubare w'amafaranga azagenda muri iki gikorwa watangajwe Muganga Ruberi tuyishime umuyobozi ushinzwe ishami rishinzwe gukumira no kurwanya indwara mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yasobanuye umwihariko w'ubufatanye
iyi gahunda rero cyangwa si program AstraZeneca igiye gushyigikira harimo ibintu bigera kuri bitatu by'ingenzi cyambere ni ugukora ku bukangurambaga ko nkuko mubizi izi ndwara hari igihe umuntu ashobora kuyigira tarabizi icya kabiri hari ukwegereza serivisi abanyarwanda aho iyi gahunda yagiye ishyirwa mu bigo nderabuzima aho abarwayi bafite indwara zitandura bashobora gusanga izo serivisi ndetse ubu tukaba turimo turagera no ku rwego rw'abajyanama b'ubuzima
muganga Robert Tuyishime yagaragaje ko iyi gahunda izagera ku bajyanama b'ubuzima begereye abaturage bo mu turere dutatu tuzatangirirwaho aritwo twa Gakenke Nyarugenge na Gatsibo bakazajya basobanurira abaturage iby'iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso ndetse bagahabwa n'ibikoresho by'ibanze bizajya bibafasha mu gupima abaturage bamwe mu bapimwe bagaragaje ko iby'iyi ndwara batari babizi
kino gikorwa ubukije gutangira ubu ngubu kuri muri kano karere ka Nyarugenge hano nkuko batugiye kwigishwa batwereke ibipimo batwereke ibyo ibikoresho byose babiduhe banaduhugure iyi ntabwo twari tubizi natwe rero baduhereyeho badupima nanjye nihereyeho bambwiye bati umuvuduko w'amaraso nawo ariko diyabete irenda kuza ugomba kureka inzoga ukanywa amazi menshi ugakora na siporo
ntabwo twebwe twabikoraga ngo tujye kuba twabapima
iyo wagupimye ukamenya aho uherereye biba ari byiza urikurikirana byadufasha natwe kuko baba batwegereye
minisiteri y'ubuzima ivuga ko nibura 16% by'abaturage b'u Rwanda aribo bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso mu gihe abasaga 26% muri bo babana nayo batazi iby'indwara abashinzwe ubuzima mu Rwanda bagaragaza ko gutangirira mu midugudu bizagabanya bajyaga bicwa n'iyi ndwara batarayimenya imibare itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS igaragaza ko 33% by'abatuye isi yose aribo bafite ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso OMS ikavuga ko icyo kibazo gikomeje kwiyongera mu bihugu bifite ubukungu buri hasi n'ubuciriritse aho usanga hejuru ya 65% by'abakuze bari hagati y'imyaka 63 na 69 aribo bibasiwe kurusha abandi ku isi kugeza ubu uyu mushinga uzatangira mu turere dutatu Nyarugenge Gakenke na Gatsibo ukazagera ku mavuriro 60 u Rwanda rubaye igihugu cya 8 gitangirijwemo iyi gahunda nyuma y'igihugu cya Kenya Ethiopia Uganda Tanzania Ghana Cote d'Ivoire na Senegal Assumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Ikiganiro Murisanga cyo kuri uyu wa gatatu kiribanda ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigereranya ko abantu bakuru babarirwa muri miliyari 1,280,000,000 bafite hagati y'imyaka 39 na 79 ku isi hose bafite ubu burwayi. Abenshi ni ababa mu bihugu bikennye cyangwa bikiri mu nzira y'amajyambere, kandi 46% by'abantu bakuru barwaye iyi ndwara batazi ko bayifite. Ikiganiro cy'uburwayi saa 10 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi na mugenzi wacu Eugenie Mukankunsi abashaka kuganira n'umutumirwa ntimucikwe. Radio Ijwi ry'Amerika, Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda kuri wa kabiri yatangaje ko nta mpamvu abona zo kutagirana imigenderanire myiza n'Uburusiya kuva bwagaba ibitero kuri Ukraine. Yabitangaje mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov ari mu ruzinduko i Kampala. Geoffrey Mutagoma
avugira iruhande rwa Sergei Lavrov wasuye ibihugu bine bya Afurika mu rwego rwo gushakisha abashyigikira Uburusiya buhanganye n'Uburayi na Amerika. Museveni yashimagije Uburusiya nk'umufatanyabikorwa w'igihe kirekire mu ntambara yo kurwanya ubukoloni. Yavuze ko Uburusiya buramutse bukoza amafuti babubwira, ariko mu gihe ntayo bwakoze badashobora kubwibasira. Ibihugu byinshi bikura imyaka y'ibinyampeke n'ingufu z'amashanyarazi mu Burusiya, kandi bikaba bihabwa imfashanyo bigacuruzanya n'Uburayi na Amerika, byirinze kugira uruhande bibogamiraho ku byerekeye intambara ya Ukraine. Uganda yari mu bihugu 17 byatowe indifashe ku mwanzuro w'inama y'umuryango w'abibumbye yabaye mu kwa gatatu wo kwamagana Uburusiya kubera intambara bwashoye kuri Ukraine. Museveni wafashe impuzombi mu ijambo rye yemeje ko ntaho Uganda ibogamiye, avuga ko badashobora kurwanya Uburusiya bagendanye imyaka irenga 100, ariko anavuga ko banababariye abo yise abahoze ari abanzi babo babakoroneje bagakora ibintu bibi batwara abacakara kubakoresha uburetwi wabo. Agira ati twarabababariye ubu turakorana. Lavrov yageze muri Uganda havuye mu Misiri na Congo Brazzaville, ubu akaba ari bwerekeze muri Ethiopia.
Urakoze Geoffrey Mutagoma. Urugendo Ministre Sergei Lavrov akorera muri Afurika rugamije iki? Mugenzi wacu Etienne Karikeji yavuganye n'impuguke mu bya politiki mpuzamahanga Paul Kananura.
N'urugendo rwo kugira ngo icya mbere ashimire ibihugu bya Afurika byifashe muri iriya ntambara barwana na Ukraine ibishyigikira abanyaburayi. Icya kabiri ni ukugira ngo baganire ku kibazo cy'inzara gishobora guterwa n'ibura ry'ingano, ibigori ndetse n'ibihwagari. Icya gatatu kimujyanye ari nacyo cyane cyane ni uko ibihugu byose bikize bikeneye ubukungu bwa Afurika kugira ngo bikomeze kugira ingufu, haba mu bukungu, mu bya gisirikari n'ikoranabuhanga. Icya kane ni uko ari kubabwira yuko hari inama yari buzaba uyu mwaka ihuza Uburusiya na Afrika izaba mu mwaka utaha wa 2023 nko mu kwezi ngira ngo nibyo bimujyanye cyane.
N'urugendo rutavugwa rwo ku mpande zitandukanye z'isi, ndavuga cyane ku mugabane wa Afrika n'aha mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi, babona ko ari nk'urugendo ruzana impinduka y'imibanire mishya y'Uburusiya na Afrika. Mubibona mute?
Ibyo niko bimeze kuko ubu hari impinduka ku isi. Ibihugu byose rero by'ibihangange bikeneye Afurika kugira ngo bikomeze kuba ibihangange, kuko niyifite umutungo kamere utuma bikomeza kugira gutera imbere mu bukungu no mu rwego rwa gisirikare. Ibyo rero izo mpinduka ubu zihanganishije Abanyaburayi n'ibindi bihugu biri iruhande rw'Uburusiya n'Ubushinwa kugira ngo bategeke isi. Ugomba gutegeka isi rero hagomba kuba afite Afurika, kuko buri wese ayifiteho inyungu. Niyo mpamvu uyu munsi nabwo wabonye nka perezida w'Ubufaransa nawe yagiyeyo, ugurumba Lavrov yagiye agira ngo abanza amutangeyo bose bariyo igihe kimwe mu bihugu biri byegeranye.
Birasa nk'aho hari isiganwa hagati y'ibihugu y'Uburusiya n'ibihugu biri kumwe ndetse n'urengerazuba bw'isi. Afurika isa nk'aho iri mu keragati cyangwa se yabayigiye kubisibanura nanone?
Igiye kubisibanura. Buriya iriya ntambara iri kuba muri Ukraine ni toto. Iyo izabera muri Afurika hagati y'ibi bihugu bizaba biharwanira Abanyafurika barebera, n'izaba ikaze kandi ishobora kuzatwara Abanyafurika benshi. Iki gihe ahubwo Abanyafurika aho kugira ngo bave kuri bamwe bajya ku bandi, bagombye nabo kureba uko bikukira kugira ngo bagire ijambo ku isi. Naho ubundi ibihe biri imbere birakomeye.
Uti wa bagombye kureba uko bikukirana. Urabona Afurika uko iteye nk'umugabane, ikibazo cya Ukraine ntabwo Afurika kivuzeho ku buryo bumwe. Hari abatoye ko bamaganye intambara y'Uburusiya, hari abatoye oya, hari na benshi bifashe. Ubona Afurika yakwifata ite?
Afurika nayo igomba kuva mu duhugu utwo tuntu tw'uduhugu dutoya kwa 54 tudafite ijambo ku isi, bikaba igihugu kimwe cya Leta Zunze Ubumwe za Afurika, kugira nabo bagire ijambo ku isi kandi birindire umutekano, cyane cyane kuba Afurika ihugarijwe n'iterabwoba. Ubwo rero iryo terabwoba ruri kugenda ryiyongera muri Afurika, niyiyongeraho utundi dutambara n'udutero shumi hagati y'ibihugu, bizatera ingorane kandi Abanyafurika bashobora bose kuzabishiriramo, nk'uko babandi b'Abahindi bo muri za Amerika no muri za Australia bashize.
None se mbere y'uko Afurika yunze ubumwe ihamye igerwaho, ibihugu ubwabyo byakwitwara bite?
Ibihugu bigomba kubanza kwirindira umutekano, nicyo cya mbere. Icya kabiri, bigomba kugira ububanyi n'amahanga bureba inyungu zabwo mbere yo kureba inyungu z'ababahatse. Icya gatatu, bagomba kumvikana n'abaturage babo babaha imibereho myiza, aho kwirukanka bajya guhisha amafaranga mu bindi bihugu no gukenesha abaturage babo, ari nabyo bibaviramo ibibazo by'intambara n'utundi tuntu duto duto tw'imyigaragambyo abo banyamahanga baheraho kugira ngo babateranye.
Professeur Paul Kanan uravugana na mugenzi wacu Etienne Karekezi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wafashije kuyabagezaho. Tubifurije umunsi mwiza. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: urw'Imana yakugeneye ukimbagirana narwo. Bisobanuye ko ukwiye kwishimira uko Imana yakuremye. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Zaye mugaheka tubifurisha mahoro n'imigisha, ngaho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima. Tubifurije kuramba muraho murakoma bamudenderwa mu